hundi kubunga bunge amashamba yakamaro kanini mu gihugu cacu tukingire ibidukikije garukire giti mu rugundi kubunga bunge amashamba yakamaro kanini mu gihugu cacu tukingire ibidukikije Kibuja ningira kamaro kidufitia kamaro kanini naho tutako tukabirenga kiradufasha ibintu byinshi tekereza witegereze hano imani kunda barundi kihugu cacu yo kiratatse ni vyiza kibiti vyacu mukubaka nyonyonyo ikiti kidute sagateka Inzuki ziri kumazuku ni vyiza by'Uburundi amadirisha meza 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 ni vyiza by'Uburundi garukire giti mu Burundi tubunga bunge amashamba yakamaro kanini mu gihugu cacu tukingire ibidukikije Garukire giti mu Burundi tubunga bunge amashamba yakamaro kanini mu gihugu cacu tukingire ibidukikije Burundi Burundi kazi nitwite ugutera ibiti twikingire rino zuba turonderere isimvura Mugukingira inosi yacu igiti buja kiradufasha Nureke gusamara we utabona akamaro tokacho ningira kama ayoyoyo nivyo sanga ivyama igiti ningira kamaro kidufasha muri vyinshi Mugukingira isuku gadagurika kidufasha muri vyinshi Yakamaro kanini mu gihugu cacu tukingire ibidukikije garukire giti mu Burundi tubunga bunge amashamba yakamaro kanini mu gihugu cacu tukingire ibidukikije Temi giti wiyubara tukironderere agateka temi kituteye ibindi bibiri tutake igihugu cacu dusonere ubuzima bwacu tukironderere agateka munuri kutema igiti niwibagire akaranga kabuhambe nayoyoyo ko gucyoroza Burundi 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 kazi Igiti buja ningira kamaro waruka Burundi bw'ejo igiti buja ningira kamaro garukire giti mu Burundi tubunga bunge amashamba yakamaro kanini mu gihugu cacu tukingire ibidukikije garukire giti mu Burundi Tubunga bunge amashamba yakamaro kanini mu gihugu cacu tukingire ibidukikije
Burundian reggae Azos B
Garukire giti mu Burundi Tubunga bunge amashamba yakamaro kanini mu gihugu cacu tukingire ibidukikije Garukire giti mu Burundi Maro kanini mu gihugu cacu tukingire